turineza ku gihe isaha zitanu. Rero murabizi, sishobora gusa kwiyumvira kubona baba mama bagenda baza n'abapapa hamwe n'abo bana. Ntushobora kwiyumvira kuri Yosefu na Mariya cya gitondo cyo gushikanira Imana Umwami Yesu. Mwene data kite nariko ndaganira gatoya n'umwe mu biro, ariko numvise ubushishi mu kigitondo ngaha k'umugabo munganya imyaka, kandi nibwira yuko wari kuravuga ingene umwami yagukijije hari ikoraniro, kandi nahatswe kumena imodoka yanjye igitondo kimwe kugira ngo shike ku bantu bakuze n'umukozi w'Imana akuze. Mwiyumvire gusa, uyu mugabo yari umugore mutoya wiwe ngaha yavuga ubutumwa bwiza ntaravuka, avuga ubu butumwa bwiza hariho mu misozi no mu biyaya byo muri Kentucky na Tennessee, hamwe na bamwe bimbi bizuku kandi birukanwa, kandi babaha atacyo bafise cyo gufungura, kandi umugore wiwe mutoya nga yamesurira ku rubaha akorera amasenti 20 cyangwa 30 ku munsi kugira ngo arungi ku mugabo wiwe kuri ubwa bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Ibyo birakwiye kugira ngo umuntu agire ibishobisho, sibyo? Kandi rero kwiyumvira yuko yari aryamye hari igihe abaganga ba mbere bavuga bati kumfira uruhanga ahubwo rwiwe rwuzuye kanseri ntashobora kubaho kiretse amasaha makeye gusa, kandi birengeje umunsi umwe cyangwa ibiri, kandi yaciye imyaka 2 cyangwa 3 imyaka 3 iheze, kandi uyu nguyu iki gitondo afise amagara meza ameze neza, Imana ishabwe icubahiro. Mbega none wari ufise imyaka ingahe wakira mwene data kid? Hari nko ku myaka ingahe ingihe Imana ufise imyaka inga? Afise ingahe ubu 80? Byiza cyane, yari afise imyaka 80 igihe Imana yamukiza. Mbega none Imana ntiyitwaririka twebwe abantu bakuze? Atankekira biko rego mugenzi yakidije Aburahemu igihe yari amaze imyaka 100, hamwe na Sara igihe yari amaze imyaka 90, hamwe yabyaye Ishimayeli canke murantu nka Isaka. Nibyo turanezerewe kubwibi. Rero kumumeze neza ntushobora kuvugana na mugitondo cyose nk'uko, ariko reka dusome gusa amwe mu majambo y'agaciro, hanyuma rero tuje na neza mu kugikorwa. Rero nibaza namba rw'ubugombe bw'Imana nagomba kubabwira muri make ibyabaye, kandi nijoro namba umwami abishatse nshaka kuvuga kucirwa, nshaka kubufata kuri bande kugira ngo bugende hanze, kandi namba mushaka kuza kumviriza ni byiza cyane. Umwungere amaze kurangiza ubutumwa bwiwe, hanyuma naje ndaza kugira nabwanje nzotunganya iyi bande nshaka kuzo kwigisha kuri kimuri gitukura cerekana kuza kwiyuka ukuntu kumwe bimuri kabitwerekana kezako ubunyene, kandi nshaka kuvugira ijoro kimuri gitukura kwiwari hano ari hafi, ubunyene kimenyetso kiri hafi, itereni riteguye guhaye uri gice cya 16 kuri mwebwe muza kuzingurura, hanyuma musome iri nijambo rihoraho. Rero reka dusome kucuba, nshaka gusoma 20 yo guharura umurongo wa 3 na 4 kugira ndo nkurufatiro rwa nshaka kuvuga akandi ubunamba amabande atari ko aravuzwa nifuza kuyavuza ubu canke bata. Kandi ubu namba amabande atari ko aravuzwa nifuza ko boyavuze ubu canke bayatunganye kugira igice ngaha gishobore kuzorungikwa hanze, izogenda hanze. Namba mushaka mwoshobora gutunganya aya mabande ahiki gice ngaha cotandukana n'igice c'ubutumwa busigaye, murabona niki ikintu gishasha. Rero namba mushobora kubihagarikira ngaha canke ivyo ari byo byose mwokora. Rero hanyuma woshobora kuyihagarika gatoya gusa, hanyuma usubira uyatsuzo guhaka menyetso kawo kusubira gutangurira canke woshobora gutangura hariya ko biri kose n'ivyiza. Ivyo rero tugiye gusoma guharura 16:3-4 bikoraniriza hamwe kugwanya Mose na Aroni, barababarira bati vyanyu biratunaniye, erega ishengero ryose ni ryera iyo bava bakagera, kandi Uhoraho ari muri bo, none niki gituma mwishira hejuru ikoraniro ry'Uhoraho? Mose abyumvitse arapfukama arunama. data wo mwijuru heza gira ya majambo make kandi Yesu guceceka ku mutima wacu n'ivyamwa by'iminwa yacu byo kwemererwa mu nyonga ha tubisenze mu izina rya Yesu amen. Nshaka gufata ibi nk'igisomwa nshaka kuvuga ku iki gitondo guhagarara hagati na hagati guhagarara mu canzo ku bw'iki gihe turiko turavuga canke dusoma atankeka twese turatahura yuko hari cari ca gihe data ninakora bafata ingingo yo kwivanga mu gikorwa Imana yari yahaye Mose bavuga bati reka ikoraniro ryose rikora ibibi na biriya bose nabera kandi Imana yagenye Mose kurongorera abo bantu mu gihugu cise zerano hanyuma bavuze bati wishize hejuru gukora byose wagerageje kwigira yuko ari wewe wenyine mu murwa ufise icyo uvuga gusa hanyuma ibyashavuje Imana gushika hibwira Mose iti itandukanye nabo ngiye kwica uwo murwi wose hanyuma ntangurane nawe urunganwe rushashe hanyuma Mose yikubise imbere y'Imana maze avuga ati yategerezwa kuza kuri we murabona rero uyu munsi nabi Imana yorimbuye abantu kandi hariho igihe Imana yari yaruhijwe n'ibyaha byacu dukora nabi cyane ninde yo hagarara nka Mose uyu munsi kubw'abantu ni hehe twosanga umuntu yo hagarara cyangwa yoshobora guhagarara ku buryo Imana yo kwemera nka kurya Mose yakoze kandi ubuzima bwa Mose bwite hano ku isi bwasigura byinshi ku Mana gushikaho bwahagarika uburake bw'Imana kandi Imana ntiyashobora kurengana Mose kandi iminsi yose ibyo byaranzazanira gushikaho umunsi umwe mu guhishurirwa kw'ibyanditswe haji kiciyumviro kuricwa yuko murabona Mose mu gikorwa yari igisubirizi cyose yari ikigereranyo cha Yesu Kristo kandi igihe Imana yari igiye gukurikira n'ubuzima cyose ku isi yose no kuyonona hamwe n'abanyabyaha bose bacirwa urubanza rwo gupfa Kristo yaradupfiriye twese kandi Imana ntiyari kurengana Kristo ari umwana wiwe bwite rero Yesu yari itanze ubwiwe atagaciro kugira ngo aturihire ibyo Mose ntiyari kubikora Mose ntiyari afise amaraso atari amaraso y'umuntu nk'uko tumeze rero kubw'ibyo amaraso yiwe ntacyo yari ku Mana ariko Yesu kuko yari amaraso y'Imana ubwiwe amaraso y'Imana ahambaye Imana yaciye ikuraho icaca kiremwa muntu cyose kuko yaciye ayibyishyiraho kandi yaciye aji Karuvariyo mazapfa imbere y'ukubaho kw'Imana kandi arababara mazarungi kw'ikuzimu kuko yari ica yishizeko ibyaha byacu kuri we kandi hariya mu kuba uwikorera imitwaro yacu yatwaye ibyaha byacu Karuvariyo ni Karuvariyo aji kuzimu maze Imana yamutsuye ku munsi ugira gatatu gukubwa inkongano y'ibyaha byacu rero uno munsi niwe muhuza hagati y'Imana n'abantu kandi twahariwe maze turababarirwa atagicira Imana n'izi ko twanacumuye ibyaha byacu byatawe mu kibo nogo cyo kwibagira ntibizosubira kwibuka ukundi ntidushobora kubikora ubwacu turi abafise itanguriro n'iherezo we ntafise itanguriro n'iherezo rero ukugira itanguriro n'iherezo kwacu turashobora kubyibuka kuko ntidukomeye cyane ariko we arahambaye cyane kugeza aho yibagira ko twanacumuye mu bwiza bwiwe turabaho hungu n'abakobwa biwe mu nyonga hiwe kandi ibyo yari byose nibyo twebwe turi yikoreye ibyaha byanjye kugira ngo nshobore nanje ngire ukwera kwiwe yahindutse ibyaha byanjye kugira we ugire ubushobozi ubugororotse bwiwe rero Imana nishobora kukubona mu icyaha mu gihe ukwatura kwawe kuri muri Kristo Yesu umuntu umwe yavutse igihe kimwe ati nimba nshobora kwizera ikintu nk'icyo noca nyaruka nobuza amahoro igisagara nogira mu butambiro bwose nanyoye inzoga n'ibindi n'ibikukuki wamaze guhungira muri Kristo bitandukaniye hehe navuze nti byo byerekana yuko atawufisi yabo ukundo kw'Imana ruri mu mutima wawe hamwe n'ubugwaneza Yesu Kristo wo mukunze cyane rwose ibyizi byo kurwa nk'ibyaha byawe uko ni kumenya gukufise mpe mugera taruko ushobora gukomendura gusemerera kuvuga mu ndimi cyangwa ibyo ari byo byose ariko igihe ibyaha byawe biwe ubuca uba mushasha muri Yesu Kristo yo urukundo rw'Imana ukuntu ari rwinshi ukuntu rutunganye murabona rero hano muri Rwisivire Kentucky nta gihe giheze muvuga butumwa ariko aravuga yuko hari umwigeme w'umuyabaga yari yararindiriye igihe kinini kugira ngo arongorwe hagati y'imyaka 23 n'imyaka 30 kandi yari umwigeme w'umukristo mwiza w'umwizigirwa rero hariho umugabo munaka muri Rwisivire atari ntiyari yarabayeho ubuzima bwiza yari yaraciye mu butambiro no mu mazu y'ukwinezereza n'ibindi ariko umunsi umwe yarakiriye imbabazi ni yarakiriye imbabazi z'ibyaha we maza cahindu ku mukristo nyakuri umukristo nyakuri w'umwizigi guhaciye umwaka umwe yarakundanye n'uwundi mwigeme akiri muto kandi n'uyu mwigeme akiri muto yaciye amukunda cane hano baciye barongorana kandi rero amaze kubana imyaka ibiri bavuze y'ukurya mwigeme yabwiye umugabo wiwe umunsi umwe yamubwiye ati mukunzi ndibaza yuko bisa nk'ibigoye kuri wewe kuba umukristo mushasha avuga ati kumva nk'ikiri umukobwa mutoya narinda umukristo ariko yavuze ati kuri wewe mukristo akiri muto gutegerezwa gutsinda ibyantesha byose n'ibigeragezo biza iyo wacumuye rero yavuze ati yemwe ni ntambara yavuze ati nkeneye ko wibuka ikintu kimwe yuko igihe umwansi akubabaje ahantu hanaka maze ukarwa ugaca usubira mu byaha ntuzoje kureyo muhira nkeneye ko uzogaruka muhira yavuze ati uzosanga muhira urya mugore nyene warongoye maze avuga ati nzogufasha gusenga ngo ugaruke kandi usenge by'ukuri ushobore guhindukirira Imana ubugira kandi yavuze ati jewe si nkeneye kuguma hanze yavuze ati itegereze twarongoranye atari ku bya twari ariko kuko ndagukunda kandi yavuze ati ibyo uzokora byose nzoguma ndagukunda twarongoranye kubera nagukunze rero uwo mugabo uwo munsi yaciye aja ku kazi bamwumvise ariko aravuga ahantu yakorera yavuze ati none ni gute umuntu yashobora gukora ikintu kinyuranye n'ikintu nk'icyo igihe umugore amukunda cyane rwose gushika hatitayeho ibyo yokora yaragarutse maze aramutwara ubugira kandi hanyuma arabinezereze ubugira kandi urabona byerekana umubiri rwize n'inshuro imiliyari zirenga icumi iciyumviro cy'ingenzi urukundo rw'Imana ruri murabona yuko iyo umuntu akunze Yesu Kristo ibintu by'isi igihe wibutse ibyo yagukoreye mu muco w'ibyanditswe atari mu bishobisho ariko mu muco by'ukuri ibyari rero hari ikintu gikoreka muri wewe igihe ukuvuka gushasha kuje icyaha kirarangira nk'igicugu mu gihe urya mucuri muri wewe ni gute umwiza wo kwaka ushobora kubikora ibyo nibyo yakoreye umuntu yishyize ubwiwe hagati na hagati yakiriye isezerano kandi Mose mukuba ikigereranyo w'iki gishushanyo nacyo nicyo gituma Mose yahagaze hagati na hagati y'abantu rero ndibaza muri iki gihe cyane Wodikiya gifutanye cy'ikinebwe tubayemo turazi twese kandi twaraciye mu bihe by'ishengero yuko turiho two tuba mu gihe cyanyu mu gihe cy'ishengero rya Wodikiya rero iki gihe cy'ikinebwe gifutanye cy'umunezero ugufyina cy'ibyaha ukwifuza tuba mwubu n'igitangaza kubona Imana itavuga gusiti subira inyuma shengero nzorimbura umugwi wose urabona mbega igihe tubayemo kandi azobikora muri ino minsi nyine turazi yuko bigiye kuza nta buntu buzoba bukireho kuko we yaramaze umuntu munaka yapfiriya abashatse guhunga ariko azokwakira bamaze canke bakiriye Kristo maze bagahinduka abakristo bazo akurwa mu burake bwiwe kuko rero ntiyashobora kubikora nta nzira n'imwe yari ihari mu gihe cya Mose rero mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana turazi igice cy'ishengero isengero rya Laodikia mu byeshuro Yohani gice cya gatatu Bibiliya yavuze yuko ico gihe igihe cya Laodikia cari umwe ikikukuru mutunzi uvuga yuko uri umutunzi kandi ufise ubutunzi bwinshi amashengero ahambaye abantu bambara neza kurushiriza bahambaye kurushiriza abo mu bindi bihe byose ukuvuga uti nta kintu mvuze kandi ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye uri umworo uri impumyi ugenda amenya kandi ntabyuzi rero mu gihe umuntu ari mu bihe nk'ibyo kandi woshoboye kumubwira ukuntu amerewe iyo gerageje kwigana ko mu gihe yobaye afise ubwenge bukwiye ariko mu gihe yoba amerewe nk'uko hanyuma ntugire icyo umubwira ntashobora gusa kwizera yuko agenda amenya ntiyizera yuko amerewe uko mu gihe biboneka yuko ari impumyi Imana y'iyi si yamuhumishije amaso y'abantu banze gukorera Kristo kandi barahumye cyane ku buryo badashobora kubona ibimenyetso tubayemo igihe umwanya tubayemo kandi mwibuke hamaze kuba umuntu umwe ahagaze hagati na hagati kandi nta wundi ashobora kuba hagarara nahawe kwemera ibyo uwo muti atari uwo uracigwa ku iteka rero ubu kuri twebwe kugira duha tahure neza ibyo nshaka kuvuga maze duhagarara rero niko ndivugana kuri ibi turashobora guhagarara hanyuma twitegereza umuntu ahumye ahumye mu buryo bw'umubiri hanyuma tukaba tuzi yuko ariko agendaga n'imanga mbega hamwe n'ubwenge bwacu bwose nk'uko turi muri iki gitondo mbega twoshobora guhagarara hanyuma twitegereza impumyi igenda igana imanga impumyi hanyuma ntitugerageze kuyiburira byoba yari ububisha twocikabanya kibi cyane mu mitima yacu murashobora kwiyumvira umuntu akora ikibi ku buryo yogerageje no gutwenga hanyuma abona impumyi ya hafi y'imanga icyo cyobaye ikintu kibi hatagize icyo mukora yemwe kuri bene data ku isi yose ngira mvuga aya majambo ndabivuze nicishije bugufi yuko ibyo ni hafi ibyo nkora nkanjye nariko nditegura gukora maze imyaka nigisha kandi ndashaje kandi ndi umuvugabutumwa ashaje w'igicocoro kandi nkumbure ndafise ubwoba ndatabaguwe imbere bivanye n'intambara
been preaching for years and I become an old man and an old veteran preacher. I had a lot of hard battles.
Kuko igikorwa cyanjye icyo umwami yampaye nticyari icyo gusoma abana no gushingira imisore no guhamba batama ariko cyari icyo gufata inkoti ikarishe ahabiri imbere mu ntambara ndwanya inzira z'uburiganya z'ubupagani n'amadayimoni n'inkomezi z'umwiza no kubigwanya nkoresheje ijambo ry'imana kugeza mbonye umwami asaneshejwe kenshi nakomerekejwe birenze amen hanyuma igihe nazana ubutumwa uno munsi kandi mbwira ishengero ibintu ngira mvuge kandi naravutse imbere haraheze imyaka iheze igihe mpemu yera yampamagarira kuri iki gikorwa kandi nta muntu ariho ku isi uno munsi ashobora kuvuga yuko umwami yandetse ngo ndababwire iki icyo ari cyo cyose mu izina ryiwe kitashitse neza na neza gusa uko cyategerezwa gushika Yesu kuntu yatanguye kundungika hariya kandi ingabire ya mbere ingabire ya kabiri hamwe n'ibintu byavuzwe cyane byakozwe ku isi yose kandi abantu amamiliyoni by'ukuri baje kuri Kristo hanyuma ibihumbi by'abavuga butumwa barahumekerwa ku buryo batangura umubyuro washitse ku isi yose no munsi kandi ukuntu abapentekote aribo bakiriye ubutumwa bwanje nibo bahawe ibibanza ishengero ry'abaporotike ryerekana ukuja hamwe kwinji kutugwitwa abapentekote gusumba yandi mashengero yose ibyo n'ibiharuro kuki kubera bo bakiriye ukuri n'umubyuro hanyuma rero igihe gihambaye kimaze kuza cyo gukira indwara kwirukana amadayimoni no kuzura abapfuye ibyo twabereye twese ibyabona hamwe n'abaganga benshi n'abantu benshi bahambaye ku isi hamwe no kugaragara k'umwami Yesu hagati muri twebwe hariya mu kimenyetso cy'umumarayika w'umwami nk'uko mubibona nibaza ku gihome aho biri hose n'ukuntu abanyabwenge babifotoye kandi n'ikimenyetso kigaragara ku isi yose kandi muraba ikintu yakoze kirashika ibihe byose kandi nambi inkingi y'umuriro yagendanye na Isirayeli mu kugaragwa mu gihe cya Mose iyo tucanke rero iyo Mose yise umusabyi w'Uhoraho hanyuma yakurikira inkingi y'umuriro mu ijoro n'iyi gicu umurango kandi igihe Yesu yari ku isi yavutse yuko yari ya mana yavuze ati Aburahamu atarabaho ndiho kandi ndiho yari inkingi y'umuriro yari mu gisaka cyaka umuriro yavuganye na Mose mu minsi yo hanyuma ndibaza yuko ari ukuri mwene data vile hanyuma yavuze ati navuye ku mana kandi ngiye ku mana kandi igihe yabambwa yapfuye arazuka hanyuma araduga mu ijuru arambika umubiri wiwe mu gicaniro gihambaye cy'imana ihoraho aho yama ngo akore mu gishingo cyacu kugira tumenye yuko yarishe umwenda wacu hanyuma yagarutse ku isi ubugira kandi mu ishusho y'inkingi y'umuriro ihambaye uwera Pawulo mu rugendo rwiwe imbere y'uko yitwa uwera Pawulo yitwa Sawuli w'i Taruso kandi mu rugendo rwiwe aje i Damasiko guhagarika abantu bari aho batera urwamo rwinshi n'indurube no kwigisha ubutumwa tubutajanye n'imigenzo y'amashengero yabo mu nzira manuka umunsi umwe nk'aya mango yakubiswe hasi mu mucu uhambaye kandi uyu mucu uhambaye kuri bo Muyuda yari azi yuko inkingi y'umuriro yarongoye abana b'Abisirayeli kandi niyo yari imbere y'iwe urugira kandi yasemereye ati mwami nimba mushobora kubibona mu nsiguro zose iyo umwami Yakobo niyisanzwe n'ibindi byose n'urudome rukuru mwami kandi umuntu wese azi Bibiliya yari azi yuko igihe ari urudome rukuru mwami yero ime uwiha gije yaremye isi n'ijuru mu itanguriro rimwe rimwe agasongera umwami rero Pawulo yari kubyita ibihenda maso ntiyoshoboye guhamagara mu izina ibintu atarazi kuko yari umuntu yigishijwe ibyanditswe yakujejwe na Gamariye yakwigishijwe na Gamariye umwigisha ahambaye w'icyo gihe kandi ntiyari gushobora kwita icyo kintu umwami mu gihe atari kuba anyuzwe yuko ari Yehova yavuze ati mwamurinde umwumvirize ijwi rigarukira riti ndi Yesu wa wundeje uno munsi n'ibihe bidashira rero nibaza hagati y'ibyo byose imbere y'ukuja kure bombi ngaha na hose ku isi abantu bazokumviriza n'abariho barumviriza ubu bazomenya yuko byagaragajwe n'igikorwa cyose cya Yesu Kristo wa wundeje uno munsi n'ibihe bidashira yarakoze bya bintu nyene yakoze yakijije abarwayi yamenye ibyiyumviro byo mu bwenge kuko byerekanye ibintu byari gushika kandi igihe cyose neza na neza biciye muri iyi myaka mfise imyaka 54 kandi nariboneye ukwerekwa kuva mfise nk'amezi 18 kandi nta na rimwe ariko igihe cyose kwamya rukuri murabona ubu ibyo byategerezwa kuba rima kandi rero jewe niyumvira yuko kuki abantu bahumishijwe cyane aho batashobora kubibona kandi igihe cyose igihe mvugana n'abagore bacu ku bijyanye no kumwa yabo n'abakozi b'imana be bandenze urwamo ku bijyanye n'ibyo kandi ku bijyanye nabo bambara impuzu zitabereye n'aya mabutura no kujya hanze nk'uko n'ukujyana iyo nzira mbi n'ibijyanye n'abagabo bacu ukuntu bariko barakora banywi kabi no kunywera hamwe n'ibintu byose hanyuma bakaguma biyita abakristo no gusangira ingaburo yera akuruhimbi kubera ko bakomoka mu idini yo gusa byari biyumvira ko narogose ku mana none mbega abagore bahindutse neza babaye babigobo hose mu gihugu hanyuma jewe ko mfise uruhagarara mvuze ibinka buke buke birashoboka ko ndi umuntu w'ubwoko nk'ubwo mu mitsi kandi nzi yuko ntari imbereye ku itanguriro ku by'igikorwa nk'uko benshi bidoze uko bategerezwa kubikora byari bigoye ariko nibajije nti mana kuki wewe utahamagaye ubundi muntu naka woshobora kubikora nanje ndababa yariko narananiwe gushikaho abantu batanyumbiza nanje narananiwe kugira ikintu nategerezwa gukora ahantu hanaka kuko ntibazokumviriza mama wanje yagiye mu byiza haraheze haraheze nk'umwaka umwe urenga mama wanje se yari umuhigi nanje nibaza ko naronse ivyo vyose bipfuye kuri we muri ico giha agararo kuko ndakundi nshamba kandi nibajije nti nimba hano aba bantu biyita abakristo nimba bada ashaka kumviriza ubutumwa ubwo ndiko ndigisha rero mubareke nzohagarika ivyo vyose hamwe hanyuma nduge ku musozi kandi ndazi umugenzaho benshi muri mwebwe ngaha muribuka mvuga bitaraba igihe nk'amezi 6 imbere y'uko biba ukuntu nashobora kuja ahantu kuva ngaha havugirwa ubutumwa ngaha kandi cari kuba igikoko gisa n'imbonga ifise amahembe asongoye n'ukuntu yari kuba amasantimetero 106 n'ukuntu hari kuba idubu y'imetero 2 n'igice kimwe ibara ry'inzahabu murafise mwifise kuri bande ngino cyose nibaza ko mwibuka icyo gihe mwebwe mwese rero ariri mu cyumba cyanjye hariya hejuru rero kwerekana yuko ari ukuri rero ku bintu nk'ibyo kuko imbere gusa y'ugupfa kwa mama waje we nawe yashaka kumpoza kubera uko kubabazwa guhambaye kuko we yamenye ukuntu yari kumutora rero narahuye n'umuntu yahoze ari umukristo nawe afise itongo rinini yepfo hafi cyane na Alaska nanje narashihisemo yuko ko navuye ngaha nkaji burengerazuba yuko nari gutora umugore wanje hanyuma mu nzira kanaka ndamufata ku kintu kinaka nari kumujyana hariya hejuru nanje nari kuba umurongozi hanyuma nimba umwami yashaka ko nokora ikintu kinaka nari kureka imishatsi yanje ikure hanyuma na ubwanwa bwanje hanyuma na nari kugarukaho no kuba umurongozi hari abahindi nk'ababiri cyangwa batatu baba inyuma ku misozi hariya jewe nari kuba gusa umurongozi no gufasha budu kandi nimba imana yashatse ko jewe nkora icyo ari cyo cyose rero nari kuvuga nti rero mwami we yari kumbiyerekwa nari kugenda genda mu ibarabara nari kugenda mu ibanga ndavuga abantu sindigera nitahura ubwanje umuntu uwo ari we wese arabizi ariko abantu bavuga bati mwene data Branham umwami yaguhamagaye ubumwe umuhanuzi wiwe rero jewe sindigera nitahura kuba uko ariko naratanguye kwiyumvira igihe ahariho aho nari hafi kubikora kwiyumvira nti rero birashoboka kuba ari ibyo nimba jewe ariko ndi nzoba hariya inyuma mu bugaragwa kandi ni naba hariya mu bugaragwa rero nzo aba umuhanuzi wibura abona hanyuma nimba we ashaka kunja ko njana abana ahantu hanaka kandi igihe we atakinkoresha rero by'ukuri nzoba ifi nziza no gukora ibintu binaka nzoroba ifi no gukora ibi atankeke icyo ari cyo icyifuzo cyo kwikundura abona kuko nakunda gukora icyo kintego si kintu kitegerezwa gukorwa kandi ubu nari nahisemwa mu bwenge bwanje kubikora hanyuma rero imbere y'uko bijya bihendwe by'ishengero byigishwa nk'uko byahishijwe hariya hari benshi uno munsi ari ngaho icyo gihe kandi hari abantu umwami yahezagiriye icyo kintu ruhome ngaho inyuma aho cyabonesheje umuco wayo kugira nibangahe bari ngaho icyo gihe ibyo byarabaye rero ndibutse icyo gihe kubijyanye na mwene data Jackson wari kumwe na twebwe mwene data Junior Jackson mu Methodist yari umukozi w'imana muri Methodist ego ari ngaho yicaye ngaho ubu rero kubera ko yanzaniye inzozi hanyuma abandi bene data bamwe ngaho baje bazanye inzozi nk'izo rero umwami yagiriye neza kandi sindigera nshaka mushinge intakino gitondo mbega ndigera ndababwira insiguro itari yo y'inzozi oya mugenzi kuko kubera umwami sinzovuga ikintu inkuru ziwe gushika ndabibone kandi menye icyo bavuga kuri icyo kintu niho nzokibabwira rero avuga ati nariko ndagirisha igikorane hari yepfo ku ishengero we mu buryo bumwe cyangwa ubundi yari afise uruhagara cyane iryo joro we ava mu ishengero yiruka aca ku rundi ruhande asanga ku modoka kandi abantu baci iruhande barengana avuga ati nshaka kukubwira ikintu kinaka kandi yambwiye ko yagize indoto ko abantu ahanaka ko muri indiana hari umusore muremure munini w'ibyatsi kandi amaze yogeje ubutaka bwose ku gatwe k'umusozi maze bahinduka urutare nk'agatwe k'umusozi katagira ibyatsi kandi rero muri uru rutare harimo icyandiko gitwengeje kandi yavuze ko nari mpagaze hamwe na mwene data impande y'urusengero ndasigura iki cyanditswe hanyuma iyo hageze mu gihe nabonye ko byose byasobanuwe rero mu buryo ubu cyangwa buriya namba natahuye neza indoto naratoye ikintu kimeze nk'ingogo y'icyuma kimeze nk'igipimo cy'imfuruka cyangwa ikintu nk'icyo cyangwa igipimo cy'imfuruka ndashaka kuvuga umutweru cyangwa ikintu nk'icyo nakase agasongero k'uwo musozi hanyuma ndawuduza kandi mbere muri ko hari mu rutare rw'icyo mu bwonko bw'urutare rwitwa granite cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose kuri urwo ruhande urutare rwera atacyanditse ko kandi nabyemwe neza guma ngaha muhanga amaso kiriya gihe nanje nambi mu gihe bose bariko bararaba navuye muri bo ntangura kujya uburengerazuba kandi mwene data Jackson yavuze ko yambonye ndenga umusozi hanyuma ubundi musozi igenda muto muto nja iburengerazuba urabyibuka rero insobanuro y'ibyo neza na neza yaratanzwe hano ku rusengero imbere y'uko ibyo bishyika akumwanya ari uyu nizera ko guhishurirwa kose ko mu gihe cya ritewe Serena John Smith Alexander Camper hamwe n'abandi batandukanye bigishije kuri bibiliya kandi rero twaragiye muri bibiliya hanyuma twerekana ko hazoba ubutumwa bw'umumarayika ibyahishuriwe byose by'imana bizohishurwa hanyuma haza ibyahishuriwe by'imituragaro none namba ari cyo gihe cya nyuma tubayemo aho twavuye mu gutsinda ntitwezwe umubare batizo amwemuyera kandi ari ibimenyetso bitangaza n'utwumiza bitandukanye kandi ingabire zagarutse mu rusengero ngo gutwagira indwano kubo kwerekwa no kuvugishwa mu ndimi hamwe no gusobanura kandi mu bwo byahinduwe nabi ariko yamara ibyo ntacyo bihindura hari ibyo ibyiza hariho icyiza cy'ukuri ingabire yo kuvuga mu ndimi yotegerezwa kwa mari mu rusengero dufise ukwigana kwinshi dufise abantu biyerekana kandi bagerageza gukora nk'abakristo kandi ubuzima bwabo ntibubyerekana rero hari ikintu kitameze neza Yesu yavuze ati muzobamenyera ku byo bamamurabona nuko muzomenya umukristo kubw'ukuntu abayeho ntimushire hejuru cyane kurusha uko mubayeho none rero gusa ariko muri ibyo ni dayimoni ikora igishushanyo kugira ngo yirukane abizera nyabo ku by'ukuri ariko Imana idufashe gutandukanya icyiza n'ikibi kandi ijambo rizokwama rikorarora ibyo ubu turabibona muri ibi narabibabwiye sobanuro y'urutare kandi urutare ni kristo urutare ni kristo byari mu nzozi za mwene data kandi ni bibiliya kandi muri iyi myaka yose bibiliya yarasobanuwe kugeza aho twayihaye insiguro ya ekereziya kandi ingabire yanyu imaze kongerwa ko ku gihe cya rawudikiya ariko mu gihe cy'umumarayika we nicyo kubyigisha mu gihe cya rawudikiya muri icyo gihe hazobaho ibintu byinshi bisiguwe uko utari ko bivanye n'ibyo bihe
misconstrued down through the ages.
Nguko Luteri yigishije gutsinda nishirizwa ariko yarabiretse bigenda nari kuko atabaye igihe kinini kandi kubwuru hanyuma bateguye urusengero Luteri ntiyigeze arutegura inyuma ya Luteri hanyuma Wesley yaraje kandi inyuma ya Wesley baronse urusengero rw'aba Wesley akandi inyuma y'ibyo haje John Smith umubatista hanyuma Alexander Campbell n'abandi ariko abo bagabo abahindura ibintu ntibabayeho igihe gikwiye kugira ngo bose babishire hamwe kandi rero nkuko byari biba byanigiwe mu menshi kandi rero igihe bakora nk'akarorero akubatizwa mu mazi John Smith yari yazanye kubatizwa mu mazi menshi ariko bakoresheje ibyubahiro hamwe n'ibyo bintu byinshi byasigaye bidatonze hanyuma iyo tugeze ku iherezo ubutumwa bwa nyuma bugomba gutondeka ibyo byose kuzana ibyo bintu ku kwizera kumwe k'umwami umubatiza umwe murabona kandi rero inyuma y'uko bibiri yisiguwe yose rero murabona ko yuguruye agasongero ku rutare kameze nka piramide atari insiguro ya piramide oya sibyo kubera abantu bigisha iyo zo nsiguro za piramide nibaza ko bazi ibyo bavuga ariko zari mu buryo bwa piramide ariko ibuye ryo kunengesera ntiryigeze rishirwa ko naragiye Kayiro muri Egiputa kandi iryo buye ryo kunengesera ntiryigeze riza kuko ryari buye rigumye imfuruka ryari buye ry'umutwe mu rusengero ryari buye rigumye imfuruka mu rusengero rwose ryari buye ry'umutwe rero ibyo ntibigeze bishika ibyo byaranzwe yari Kristo kandi ibyo bizoza nditera ko igihe bizoza ishengero rizoshyirwa ahantu hamwe ugutsindanishirizwa kwa Rite ukwezwa kwa Wesley hamwe n'ubutumwa bwa Pentecote buzoshikana ishengero ku bantu bateye kandi imvugabutumwa rizoba hagati muri abo bantu kugeza aho ivugabutumwa rimwe neza na neza nka rimwe Yesu yagira ibyo bizoza na Yesu byongere bifata ibintu byose abo bose b'inyankamugayo kandi bukuri baba Luteriano Presbyterian Batiste Methodiste n'uwundi wese yavukiye muri mpemu w'Imana bazozamurwa na Yesu Kristo igihe azozira ibyo ndabyitseye sinifatanije na bamwe muri abo bene data bacu baba Pentecote bizera yuko abasigaye bo mu ishengero aribo bazozamurwa muri iki gihe cy'iherezo sinifatanije nabo kubera Imana ni gute umuntu yogira kandi ni gute Imana namba tuvuga tuti yo bishobora gute arashobora gukora ibyo ashaka ariko Imana yarasezeranye Luteri kandi mu gutsindarishirizwa nibyo bari bazi murabona yasezeye gutwara ishengero ndashobora kwizera kubwo buntu bw'Imana no kubwo ibyanditswe kubishigikira kubera ko ntiyaje kumuteramye wa mbere baca barasinzira no kumutwa wa kabiri barasinzira kumuteramye w'indwi yaraje kandi n'igihe cy'indwi cy'ishengero ku butumwa bw'umumarayika w'indwi murabona kandi igihe yaza izo nkumi zose zarabyutse zica zitegura amavuta yazo murabona abapresbiteri abaruteriana n'ababatise n'aba ndibavuye muri mpemu w'Imana bazoja mu izamurwa ndizera kumugena zohama garwa muri kiriya gihe ndizera ko hazoba bamwe mu misi ya nyuma bazobona urupfu ariko bazohindwa mu kanya gato mu kanya isase ubu mu gihe mwabayemo mu ndoto ya mwene data Jason atacanditswe na kimwe cyari ku rutari imbere ni kubw'ibyo nabagiye iburengerazuba rero nk'uko byashyitse kandi narabibabwiye umunsi umwe nzobabwira icyo bisigura nagiye iburengerazuba kubw'ibyo kandi nababwiye iyerekwa kw'abantu baba kuri bande ndetse no muri iki gitondo bazomenya bakire bagenzi ubu ni igihe ki kandi kuri mwene data b'amabande batagira ubu butumwa kandi bashaka gukurikirana ibi nimufate bagenzi ubu n'igihe ki imbere y'indwi y'amezi ibyo bitarashika hano nagize iyerekwa ryo kubituje Tucson mu maja ruguru ya Tucson ibyo byabereye mu burasirazo bya Flagrant mu maja ruguru ya Tucson kandi nariko ndakura ku ibi afashe ku maguru y'ipantaro yanjye hanyuma humvikanye guturika kumeze nk'ukwiyonge nyiganyiza igihugu ni bangahe muri bwebwe babyibuka ibyo byonyiganyije igihugu rero birashoboka ko hoba hari umuntu umwe ari ngaha muri iki gitondo yari ahagaze hariyo igihe byacika by'ukuri yanyiganyije urutare rwo ku musozi kandi ubu twarababonye bava icyo gihe cyose nabonye abamarayika indwi bari batonze mu buryo bwa piramide baramanutse baca barantwara kandi nazanywe iburasirazuba kugira ngo nugurure ibimatanishije ishashara ndwi ubuntu bw'Imana namba atabyo mufise namba Yesu ate agitebaganye kandi abuze ukurubanja abana ba Paul wa Paul bizokwamara ukuri guhoraho ku Imana nzima
that will still be the eternal truth of the living God.
Ubu kwari ukugira ngo tumenye byari bimatanishijwe imbere muri uyu musozi ntibyari byanditswe byategerezwa gusigurwa kandi igihe nagaruka umumarayika wa mbere ijoro rya mbere yari uguruye agashashari byarimwo bitandukanye n'ibyo byose twari tumaze kumva mu buzima bwacu kandi utwo tundwi twose twuguruka mu buryo bumwe murabizi mwari hano igihe ibyo byashika benshi muri mwebwe kandi rero sinari ndabizi icyo gihe ariko mwene data Sotuman ndazi ko ari ngaha kandi ndazi ntakekeranya ko mwene data Norma ari ngaha twari duhagaze nategerezwa kuji Houston ku byerekeye gukiza urya muhungu muto yirya ntebe y'umuyaga nkuba kandi rero nasubiye maze nja guhiga hejuru hariya hamwe na bene data rero kirya gitondo nari mpagaze hariya ntora ibifashi canke ibyo bita iminwe y'impene hariya byari bimase ku kuguru kw'ipantaro yanjye
kandi
ukwasa na kwabaye neza na neza uko byavuzwe mbega nibyo mwene data Fred kandi ntegerezwa kuba narasimbye mva hasi kandi nze neza hejuru yanjye hari abamarayika b'umwami bagurukanye ubutumwa ku bwanjye kugira ngo nze ngaha kumenagura utu dushashara kubera iki ngaha kubera iki ku ishengero kubera iki ntabikoreye hariya kubera nagize isezerano ku ishengero kono ryanje no ku mana ko ubutumwa bwose bushasha bwoturuka muri iri shengero bwafatiwe bande ngaha kandi yariko aramfasha kugumya ijambo ryanje kugiuma ahano kubikora kandi rero buno nyene nasubiye ubugira kandi rero sinamenye muri icyo gihe ko bariko barafata amafoto yabyo abanyabumenyi bategerezwa mu gihe abamarayika bamanuka bavuye mu ijuru kuzana ubutumwa kandi muribuka navuze ko umwe mu buryo bw'umugwi w'inyenyeri yari afise nkaho igikiri zaciwe cari nyuma ya namababa yiwe muribuka mwese ko nabivuze none namwitegereje gute yaratandukanye n'abandi kandi sinamenye ko bariko barafata amafoto yabyo kubera ko buno nyene nanyarukiye mu buseruko ariko nsubiye muhiri Tixon hariya byose byari mu binyamakuru byari byabonywe nko mu gihugu cyose canke gushika muri Mexico no mu bihugu no mu burengero kandi nibaza ibinyamakuru dokuriye co ngaha byari kuri Associated Press ni bangahe babonye igicu cinsigabwenge kwinjira murabona ibiganza kandi ubibinyamakuru Life cyarisubiyemo kandi ndafise iyo nkuri iki gitondo mu binyamakuru Life cyo ngaha yo kwerekana rero ngiye mu gihe kimwe nari hariya murabone piramide y'igicu nari mpagaze neza munsi y'iki kandi hariya murabona umumarayika adasanzwe mu ruhande rw'iburyo murabona ibanga risongoye ryiwe neza na neza ibyari byaravuzwe kandi ngaha ni mwira biro rya Mexico n'ahantu hatandukanye naho wafatiye ifoto rero uyu nyambumenyi ngaha agerageza kuronka amakuru yose yerekeye iyo foto ayashoboye yerekana abantu bafise iyo foto ariko arayiga ubu avuga ngaha ko bitoshoboka ko coba ari igicu kuko ikinyoma ntikirenga nuko novuga niko novuga nk'ibirometero icenda n'inusu canke hafi ibirometero icumi na bibiri by'ubureba uruja hejuru ikintu nk'iki iyo tugiye hakurya y'amazi tuguruka mu bisanzwe ibirometero hafi bitandatu kandi turi hejuru y'ibihuhusa ariko icyo gicu bijanye n'iyo nkuru y'uwo munyabumenyi kiri hejuru hafi ibirometero 42 byoba ari ibirometero 40 gihe hejuru y'ikinyota kandi yavuze agenzuye ikirere kandi ubu murazi ko ni bangahe bibuka ko nababwiye ntibyavuga nk'urwamo rw'indege murabyibuka ariko nta ndege yari mu karere igitabo niko kivuga ngaha barabisuzumye nta n'imwe yari hariya nta ndege hejuru hariya kandi byonge ntibyashoboka kirya gifunga inyuma y'indege sikindi atari ikirere kanye gisa nzajwe nk'uko giciwemo n'indege niniya uko niyikwega igicagagura ikinyota mu kirere ntishobora na rimwe kukirwuraho igihe cyose hari indege kugira kuko igeze n'icyo gigenderako kandi kiva mu kinyota kandi ngiki mu birometero hejuru hariya hadashobora kuba ikinyota kandi atandege n'imwe mu kirere kandi ntiyashobora kuba ikinyota kandi cari kimanitse hariya uno munsi gipima ibirometero 48 by'ubwaguke na 42 by'ubutunga murabona neza na neza nkuko kimetse muri rya foto igihe nababwira nti umumarayika w'uhoraho yasa n'inkingi y'umuriro haraheze imyaka imbere y'uko ifatwa ifoto imana yamenyesheje ubumenyi kwari ukuri kandi ngaha mu bavuga butumwa basanzwe imana ikora mu buryo ubumenyi bwemeza kwari ukuri ubu tugeze he nshaka ko mugumya ibi nk'uko noshobora kubwira umwe mu bagenzi banje ari ngaha iki gitondo mu kwandika utudushashara ndwi yoshobora gushaka kubikoresha kuri ibyo kandi rero murabifitiye ikopi yemwe namba mubigironze muyibike kugira muyisunge murabona ubu ashaka kumenya ariko byomara iki kuja kumubwira ibyo yo bitwenga murabona yo twenga gusa rero ntiduse ntidukimara garita zacu gutya ariko turazi ishengero rirazi kandi imana irazi ko ari ukuri kandi rero mu gihe nariko ndasenga kubw'iki cigwa co kwibaza ico nshikira kandi murazi aho narindi mu buraruko bwa Tikson ubuseruko bwa Fractaf be neza na neza mugi hagararaho nababwiye amezi imbere y'uko bishikaho nobaye mpagaze kandi neza na neza bijanye n'iki kinyamakuru ngaha n'ibinyamakuru n'iki kinyamakuru n'igishinga cacu bwite neza na neza aho byobereye imana iratunganye kandi ntishobora kubesha kandi ibyo bizoshika muribuka ku ibande bagenzi n'igihe ki ngiye kubivuga ko mwibuka ikintu kinaka kigiye gushika mu nyamakuru kandi ubu ibyo byatumye igihugu cyose kibishingira intaha ikinyamakuru cyose cya Associated Press na kimwe mu binyamakuru byacu bihambaye n'ibindi bimushingira intaha kandi ntibirahera ariko mbegihanga ryagiriwe ibakwe ihanga ryagiriwe ibakwe ry'abakristo kumenya ibyo muri iki gihe cy'umwijima aha atabyizigiro bijanye n'ubumenyi n'igisasu uruhonyangana kiturindiriye kandi nta byizigiro mu madini yacu yima amakoraniro hamwe ariko ari yubakisha ibikimenyetso caca gikoko kandi n'igihe ibyizigiro byacu byose muri ubwo buryo byazimanganye mu butumwa bwacu mu gufatanya kwa gikristo mu madini byerekana muri katolika byerekeza muri katolika nayo izoba ikimenyetso caca gikoko mu bwiyunge bw'ishengero ariko nabo bakunda imana kandi bashakisha iby'ukuri ko iyo mana nyine yatanze isezerano muri bibiliya irisabagiza imbere yacu kandi ituma ishengero n'abantu n'ubumenyi n'ibinyamakuru n'ikintu cyose bamenya ko kiri imana kandi ishobora gushitsa amasezerano mbega igihe rero mu kimanga sabino kirya gitondo ndiko ndasenga kandi nibaza icoshi kanerekeza ibiganza byanje ku mana mu gatwe k'uwo musozi irya nkota yuwa guye mu kiganza canje hamwe n'ikirindi gic'ibibatsi n'igipfuniko hejuru yayo n'ubugi burebure nk'isantimetero 91 kandi ic'ibibatsi nk'icuma canke nk'ikintu bita krome ikarishe nk'urukwembe kandi sinarinzisha arico rero navuze ni ibi bintu ndabitinya kandi neza igihe ijwi ryavuga ryanyiganyije ikimanga ryavuze ati iyi ni inkota y'umwami kandi inkota y'umwami ni ijambo ry'umwami kuko ijambo ry'imana rirakarishe gusuma inkota y'ubugi bubiri rero tugarutse kuri ibyo rero muri icyo gihe mwene data mutoya mu w'intwari ngaha mu ishengero kandi yari umusoda kandi yarajanjaguriwe mu gisota hafi kandi yatawe nk'uwapfuye kandi yavuze yuko ntibiyumvira abaganga ntibiyumvira yuko yobayo kandi ntibyari binakwiriye no kubikinisha yari ageze kure cyane imitsi mikuru yo mu kuguru kwiwe yari aturitse akaboko kiwe gatoya kahatswe kujanjagurika rwose ukuguru kwiwe ukuguru kwiwe kwa hatswe kuva ko imana yamugiriye ubuntu imukora imurokora kandi iramukiza umunsi umwe we mwene data Robertson yarahagi hari igihe irya ifoto yafatwa hariya i Houston ingene n'umugore wiwe yabaririwe biciye mu kwerekwa ibyo yarayamye akora uwo munsi n'ingene yari afise ingorane kandi ko yokize kandi ibyo byamuzaniye ukwizera ariko we nk'umusoda byasa n'uko ndizera yuko ambarira kuba mvuga ibi babarira kuba ndabivuze bikuva aho byose uruhande rutoroshe rutomoye mu gutanga amategeko mu gisoda nk'itegeko ry'umuntu yategerezwa kuvuga ubukare ati bikore murabona kandi yariteye naho biruko ariko kenshi haza hamwe n'ishengero kandi abona ibisigabwenge yavuze ati ndabyizera ariko nivyo wundi muntu ijoro rimwe umwami yaramuvyuye igitondo kimwe twari twicaye nanje byari bimeze nk'Yerusalemu ku meza yisangira ry'umwami kandi nariko ndavuga nti yoshobora kubitahura kandi mwene data yori yicaye ngaha ariko arandaba ubunyene maze arabibona hanyuma yarampamagaye hari Houston kandi hariya muri Arizona canke yandugikiye ikete maze ndamuhamagara yavuze ati wari wicaye hariya mwene data Branham maze mbona irya nkingi y'umuriro yinjiriya iragutwarira gutwara kure ya meza y'umwami maze ugenda werekeza mu burengero kuko yari yicaye ku ruhande rw'ubuseruka agenda yerekeza mu burengero kandi uyu muco warinjiye urantwara yavuze ko hari mu gitondo kimwe nk'uko byabaye yerekwa yagiye mu gitotanda nk'isaha icenda canke icumi mu gatondo igintu nk'ico maze abibona bishika kandi avuga yuko yasemereye nk'uko haba hari haciye iminsi ati mwene data Branham garuka kandi Roy na jewe twabaye bene data bo kuri tura bana kandi duhigagira hamwe kandi turi bene data nyene kandi yarasemereye kuganje kugeza ahasarara mu muho hagati garuka mugarukane mugarukana ararira yavuze yuko ngiyi ya nkingi y'umuriro iragaruka kacanke igicu kiragaruka mazishira ku mutwe wa meza kandi nari nahinduwe ryari banga kuri mwene data yoruko jewe mpindurwa nsanga ukundi ngasukundi bindabishize nga kubw'ubuntu nshaka kwibuka guhindurwa igihe ndamuha insobanuro yabyo ivyo byari imbere gatoya yuko ngaruka kugudushasharandwi igihe nagaruka kugudushasharandwi rero igitondo kimwe yafashe biri kandi yashaka kumvugisha kandi nari muri byinshi mu mashengero kugudushasharandwi hanyuma rero mbarira ibyerekeye byarasubiriye gushika kandi bisubiramo ubugira kandi mwene data Roy namba nihenze ubimenyeshe kandi yavuze yuko yasubiriye kubyuka mu gitondo nibaza kare ubugira kandi mu gitondo nuko rero araba mu cumba maze abona uyo muco munini ya cyane igicu hariya ku musozi yarambajije ntagiye kinini yagiheza ati mbega hari ikintu cerekeye igicu kiri ku musozi maze ndavuga muri Bibiliya navuzaga nti yego igihe Petero Yakobo na Yohana batukanwa amaze igicu kigatwikira umwami Yesu nuko Imana ivuga igira iti uyu ni umwana wanjye nkunda nabyigishije ko ngaha ntagiye kinini yagiheza ubutumwa bugufi ya bene data b'amabande boshobora gutahura nimumwumvirize nibwira yuko nkumbure mudufise kuri bande sinkekeranya kandi yavuze yuko yaduze umusozi kandi aduze nari mpagaze hariya nuko ijwi riva mu gicu sibyo bamwene data yo maze rivuga ikintu kijanye ikuyu n'umukozi wanje kandi naramuhamagariye kuba umuhanuzi w'iki gihe kugira ngo arondere abantu nka kurya nyine Mose yabikoze kandi yari yahawe ububasha yashobora kuvuga ikintu kikaba cyangwa ikintu nk'icyo nk'uko Mose yakoze nko kuvuga isazi zikaza kandi turazi ibijyanye n'ingezi n'ibindi bimaze gushika ahati White mutoya hari inyuma nibwira yuko muzi byashitse mu nzi we kandi yamubariye yuko nari nakoze ibyo Mose yakoze
Amen.
Kandi rero yabyimbariye amanutse avuye mu rugendo kandi mu byiyumviro byanjye nari nashitse mu byiyumviro byanjye yuko nari ngiye kuduga kwa Bud kuko amerewe nabi hariya n'umuhigi imbere yuko mva ngaha nkumbure nobireka maze tukayaga tukagaruka na ronse inzozi nitwengeje inzozi zidasanzwe kandi nizigira yuko muramu wanjye niyabimenya bitamutsitaza kandi nizigiye yuko ntatsitaza umugore wanjye yicaye ngaho ariko arabizi haraciye nk'amezi menshi kubandanya rero hari nko mu gitugu canke muri gitugu canke mu nyonyora yose yuko nariko ndagenda mu mwiza maze rero nta hantu nari mfise nja kandi nta muntu yari anyitayeho kandi nari nahindutse inyererezi gusa kandi nari nkanye maze ndaba kure mbona umuriro kandi ngiye kurahari yari iyarara ry'igisagara kandi bari bafise ibinogo n'umuriro uri muri ibyo binogo kandi hagati y'ibinogo hari shurwe rya habasareti aho inyerere zizo ryamye hariya kugira ngo zishushe zirinde gukonga tara hagati y'iyo miriro mwijoro rikanye mu rushana kandi nari nkanye nuko ndagenda muri uwo muriro kugira ngo nshuhe kandi hari huzu inyererezi kandi bari sinabonyemo n'umwe ariko bose basa nk'uko bari bafise aho bahagarara kacanke ibibanza byari mwaho barara maze mbona muramwanje Frete Broy kandi Freche ingene ndamwibuka n'umwana mwiza ariko ikico shobora kubicirwa ku bana bakiri batoya ndibuka haraciye imyaka mike y'umusore mwiza James Frete Broy nuko yagendanye n'abantu bameze nabi maze anywa inzoga yiwe ya mbere ndamwibuka mpagara ampamagarira inyuma y'amarido mu nzu iwanje kandi se wiwe yari yagiye mu bwiza haciye imyaka yari hari yahanze afata igita arati kumusozi wa kure hari umusaraba ugumye wa kera maze Fred arampamagara avuga ati mwene data bi nsengera umviriza ice ubyicenca papa ariko aravuza kandi nanyoye inzoga uyu munsi navuze nti Frete umuhungu w'imyaka nk'icumi n'umunani navuze nti ntujana iyo nzira ariko ntiyigeze anyumviriza yarabandanije yahindutse imboregwa yutuye maze umugore wiwe aramuheba abana biwe kandi iki gihe we gusa ni kandi Imana irazi yuko ndamukunda ngina ugiye kumusengera nsanga ninyererezi gusa nagiye kumusengera nta gihe kinini yagiheze yara akomeretse igihe nari ngaha n'udushasharandwi navuze nti Freche ndafisa amakositime makeye hariya nari nipfuje kuguha yavuze ati ntubikore mwene data biri kandi nari nzi yuko atampuzu yari afise maze ndavuga nti kuki udatora izo mpuzu yavuze ati maze arandaba turabona urazi ico no zikoza kuzigwa tiritsa nkaborerwa maze mvuga nti ndaguha amahera makeyi Fred and yavuze ati oya ntubikore mwene data biri sinshaka kubikora n'umuntu mwiza cyane ku mutima ariko yahindutse imboregwa n'inyererezi kandi umugore wiwe yafashe inzira atariyo kandi iyo ibintu byose nyine byashikiye uwo mugabo w'umutindi kandi igihe navyuka imbere y'uko muvyuka Freti yarambariye yavuze mu nzozi yavuze ati Bili ndakuronderera ikibanza mwene data Bili wagaburiye abana banje igihe bari bashonje kandi avuga ati warababereye se rero ndakuronderera ikibanza nga ugume ususurutse maze turagendagenda hafi y'ibibanza by'inyererezi kandi amaherezo dushika ahantu avuga ati ndaja kwicara ngaha nuko mvuga ngiye kuduga nga ndabe ko nshobora kuronka ikibanza maze ndaduga kuko ndaraba muri iryo joro ry'umwiza rikanye kandi niyumvira ntiyumvira igihe kimwe Imana mushobora byose yarandetse ndongora ishengero ryiwe igihe kimwe yarandetse nigisha ubutumwa bwiza bwayo kandi mbona ubugingo bukizwa abagabo n'abagore baje bava mu isi yose kugira ngo bavugane nanjye akanya gatoya none ndi ngaho ubunyererezi kandi nta muntu n'umwe ashaka anshaka kandi ndakanye ntegerezwa gukora iki nca ndabyuka nabwiye umugore wanje navuze nti nkumbure bisigura yuko Fred afise ibyo akeneye kubw'ibyo twaranyarutse kugira ngo turabe ko twamutora kandi mwene wabo yamutoye yaguma ngaha hamwe na Witness hanze hariya aho bari bagurisha ifarasi n'ibindi baryama mu mfuruka y'iraro cyangwa ikintu nk'icyo naraba ndanije niyumviriye nti yemwe ntegerezwa kubyihoza gusa rero nagarutse mvuye muri Canada hamwe na Fred n'abandi wa munsi kandi mu byiyumviro byanjye nari nabyihimbiye namba bari abantu batashaka kumviriza ubutumwa bwanje ni byiza ntibategerezwa nari maze imyaka 25 mvuga ubutumwa kandi imyaka nk'icumi n'itanu gushyiza kuri icumi n'umunani ya nyuma nta kindi nakoze atari iby'umwami gusa nagerageje kubaho hafi yiwe rwose no kuvuga ijambo na rimwe gushyitsa abanje kumbarira ibintu byose abantu bati rero mwene data Branabi niyabaye uko azoza mwibuke murindira igikorane ko azoza aje mu izina ry'umwami ntazokora ikintu na kimwe gushyitsa umwami apfutse nibyo nararindiriye gushyitsa mbariye sinigeze gushyitsa mbariye kandi rero yategerezwa muri ayo mezi make yaheze ntiyigeze mbariye ikintu na kimwe kijyanye naho kuja rero naramanutse mva muri Canada maze Fred avuga mwene data roho yambariye inzozi ziwe mu gihe nanjye na mwene data twari ko tugendera hamwe imbere y'uko dutandukana hanyuma musozi ukurikira twamanutse kwa mwene data Fred kandi umuhungu wewe Rine ntiyari yamuhira ntiyari gushobora kudukurikira we n'umugore wiwe ategerezwa kurindira yagumije umugore we hari ya kuri Rosewood kandi Merco asatrafwa hanyuma biri na jewe twarindiriye mu muduga wa mwene data Fred iryo joro twa hafi iryo joro ryose n'umunsi ukurikira hanyu igitondo gikurikira twari twarenze harena Montana kandi twari ko turengera urubiye kandi nashoboye akuguma ndi maso kugeza isaha zitanu hanyu ntangura kwisinzirira ko narangije kurya kandi hanyuma biri yashatse gusinzira gushyira hafi isaha zine z'umunsi wakurikiye igihe umuco warashe rero byatubereye byiza kubandanya urugendo rero nabyutisa cumi z'ijoro ndatse imodoka ndagendesha kandi biri yari aryamye twinjiye mu kibanza kimwe kandi nariko ndiyumvira ku mubyenge nti urazi ni nkuru umwe muri ino minsi uko hagejeje gusa ko nduga umugore hariya hejuru kandi sinzamubwira ibyo ngira nkora ariko nshyitse hariya hejuru hanyuma nzomubwira nti ndakunda ahantu cyane ntibikenewe ko tujya ahandi hantu reka tubigumire ngaha kandi hariya ni kure y'igisagara birometero 170 kure murabona kure mu bugaragwa niyumvire nti muhungu ibyo ntubyoba byiza sintegerezwa kwimosha imishatsi kandi sinzotegerezwa kwambara kandi sinzo n'uwo mu isozi asanzwe ikintu namye nifuza kuba hanyuma navuze nti ndafisi inko kandi hari abantu bazimbaye kandi nzoba umurongozi mu mashamba umwe mutarigera mwumva nzobikunda gusa hanyuma imana imubwiye manuke nje kubwira umuntu munaka ikintu nzomanuka gusa ndabibabwire hanyuma nigarukire hanyuma nzomufata budo kandi tuzogira kuko kibanza nyaco nga nariko niyumvira kuri ibyo twaragiye mu nzu y'uburiro harya hantu hatoye mu misozi hafi isaha imwe gusa amasaha yari yatanguye kugenda rero navuye birika igitondo cyari cyatanu cya tudashobora kukironga nagiye aha hantu muto hatoye ubu buriro butoye hanyuma ndahageze haje umuntu avuye ku rundi ruhande rw'inzira gombore yandusha imyaka gatoya ariko yaragaragaye nk'umugabo kuri jewe yari yambaye isarubeti n'ikoti yambaye n'ibimibirikira inkofero yirabura ubwawe ubwanwa bwo haruguru bujejeta hepfo mu maso hiwe nk'ukubwera nka sherege imishatsi yiwe isohoka hepfo ku nkofero yiwe ntiyumviriye ntiusa n'umugabo si ba bandi bagoyigoyi bibi nebwe n'amatari mu kanwa areha uko bicara bambaye ubutubutura hafi y'ibaraza kandi ikidengeri bagenderamo bafise inda niniya mu mbabarire kubw'iyo mvuga ariko uko biri kose uyu muntu asa n'umugabo kuri jewe akomeye w'inguvu byaboneka nk'uko yarabayahe ima yarabayeho imana yamuremye umuntu ngwabuko kandi nari namushimye yarinjiriye mu buriri asaba icapati ziryoshe hafi abantu 15 cyane 20 samu yarasamuye kandi jere ukuntu abantu bamwe bazo murantunga ariko yarekuye ukwasamura kunini ko mu ishamba kwa magara meza ate te yemwe wamenga amadirisha amenetse igihe yabikora nta n'umwe umwe yabahutse kuvuga ikintu na kimwe ya mugenzi yavuze n'ibiri nguri ya muntu anezereje umutima wanjye yavuze ati oya data ntushaka kumera nka uri wo ninde uwo ni jewe kumuri kazoza urabona navuze nti uwo ni jewe hanyuma nicaye ngaho akanya gato yanyuma biri yanyegereje hanyuma arabandanya ry'icapati ziwe kandi impejeje izanje mu kanya gato y'umuntu munaga mu buryo imbere yanjye afise ibiba ku nkuku hanyuma ikibaho sinashoboye kubona impande n'impande hara hetse umuntu hari hagatse umugabo yasa nanje neza na neza imyaka hafi 75 umugabo muto w'umutukuntu yiho yiboheje impuzu ziwe zatabaguritse hanyuma umugenzi yaba yahagurukanye yari Fred Broy neza na neza imishatsi ijejeta mu maso hiwe hanyuma biri yavya raravye ku mpande zabo avuga ati pa womenga ni wewe na Fred murashobora kwiyumvira ukuntu niyumvise hanyuma uwo muntu muto yasa na jewe yigoroye bari bamaze umwanya bahagaze iruhande y'umuriro buzuye imyotsi mu maso nabo ndibaza yuko ibyari byo kurya byabo byo mu gitondo kuri bose uwo mugabo ategerezwa kuba yararisha amasenti biyabiri nkumbure agakombe k'ikawa cyangwa ikintu nk'icyo umutima wanjye waragurugumbye muri jewe hanyuma nararavye hanyuma biri avuga ati ufise iyihe ngorane navuze nti nta na kimwe hanyuma nararavye ibyo kandi baragenze urute barasohoka yavuze ati dawe ufise ikihe kibazo navuze nta na kimwe hanyuma ninjiye mu muduga navuze ni woba ugishaka gutware yavuze atoya yavuze ati nta cyafise ntagifise itiro rero yasubiye kuryama hanyuma nagiye n'umuvuduko mu ibarabara hafi ibirometero 189 kwiza ku muduga hejuru nerekeza ku nurube mu panuko akumupaka ntaha yari zo nari ku ico gihe nari ngiye uta kandi maze gushikari ya namanutse mvuye ku misozi hafi ibirometero 40 haze gisagara hamwe mwaravyumvise gihe nababwira ivyerekeye cya gitondo cy'ingenzi ibi bintu byose ukunge n'ikintu kanaka muntu munaka yacamvugishijwe nk'uko mwumvi ryanje ndazi yuko bitumvikana neza ariko maze gusa kuvuga nti mbega hari ikintu nababwiye atari ukuri hanyuma hari ijwi ryatanguye kuvuga nariko ndavugana nawe nya ryavuze riti vugi imigambi yawe hanyuma uzomera uko navuze nti mwami sinshaka kumera nk'uko yavuze ati ati umugore wawe nawe azogenda ntazoba hejuru hariya yo mitumba kuko azoba inyerereze nk'uko inzozi ezo akweretse ko wobaye navuze ni sinshaka kumera uko ariko si nshaka kubaho nk'uko nshaka gukora ikintu gikintu ariko nari nabwiye we yuko wampamagariye kuba umuhanuzi kandi nshaka kuba mu bugaragwa nk'umuhanuzi ariko nariko nisigura akugira bishoboke mbige ibimpimbara hanyuma yavuze ati ariko abo bari abahanuzi ibisezerano ryake wahamagariwe kuba hariya mu rugero ruri hejuru cyane gusumba ibyo yavuze ati ufise ingabire nyinshi impande y'ibyo wahamagariwe ngo usengere abagwaye no kuvuga ubutumwa bwiza kandi mu gihe cy'impinduka z'intumurazi ibintu bihambaye ingabire zihambaye yavuze ati kuki mundindira ndaba abajyana igihe cyose impembo yanyiri hehe niho nabona kandi rero navuze nturibuka narababwibabwiye muribuka icyo mwene data Robertson yakubwiye mu nzozi ziwe cyangwa iyerekwa yuko wakoze nka Mose wibagiye umubabaro w'abantu bawe wibagiye umuhamagaro naguhamagariye ndareka abarwayi baryamye ndashaka umwami abwira aho njya naho ibyo ni bibi nariremereye nariremeye ikintu kigoye kuko abantu ntibumvise ubutumwa bwanje kandi ni imbamuzo kandi imana ntinyemerera ngo nze ngerageze kugereranya ubugingo bw'ubu nk'ubwa Mose ariko ni neza na neza ibyo Mose abantu ntibashobora kumwumviriza igihe yaza kubacungura rero yarabaretse gusa bonyine hanyuma yinjira mu bugaragwa ariko imana yamuhindukije yaramuhindukije kandi yari yaribagiye kuva kera umubabaro w'abantu hanyuma rero navuze nti mwami ni nshobora gute n'ibyo atamashure atakigwa cy'indimburo noje shobora kandi abantu bazohagarara mu mirongo n'ahantu hose kumviriza ubutumwa bwiza buciye bugufi burarengeye cyane ni bunini cyane gusumba uko byari bimeze ku isezerano rya kera yaduze mu ijuru hanyuma aha abantu ingabire murabona Yesu Kristo wa wundi ejo no munsi n'ibihe bidashira rero nariko ndavuga hanyuma naramwumvise rimvugisha naryumvise rimvugisha hanyuma riransiga hanyuma navuze ntibiri kandi yari asinziriye agona navuze ntibiri uwo yari wewe hanyuma ntiyigeze anabyuka hanyuma niyumviriye nti mwami mana naratwaye imodoka yanjye buke buke ibi bisigura iki hanyuma navuze ntibiri hanyuma navuze ushaka iki yavuze ati ngo ari kuramvugisha oya kuki rero navuze nti nshaka ko ndakubwira ikintu kinaka naronse inzozi nta kanya kenshi kaheze uribuka ubona wa muntu yasa na jewe Fletch umaze ubaze mamushitse muhira Tixon namubwiye izo nzozi kandi biri hari ikintu kinaka kiriko kiraba biriko birabandanya ikintu kinaka kiriko kiramvugisha kandi niyumviriye ngo yari wewe yarandate ngutangaye hanyuma arindira gato itwari ko turagendesha imodoka rero haheze iminota mike yagiye inyuma gusubira inyuma kuryama kandi nariko ndagendesha nibazani birya byoba bisigura iki ngendesha mu ibarabara nyene hanyuma giturumbuka ngiryo riraje ngari riko riramvugisha ubugira kandi kandi yavuze ati subira inyuma sinakubwiye kwitangurire gukora igikorwa cy'umuvuga butumwa igihe naguhamagaye fo kuruzi sinavuze ni nkuko Yohana yabatiza yatumwe gutegura uguza kwanje kwa mbere Yohana ntiyararengeye umuhanuzi Yesu yavuze uko bwiwe mwagiye kuraba iko umuhanuzi yavuze ati urengeye umuhanuzi niho byose byatanguye kuza kuri jewe natanguye gutangara niho yanyikije ubugira kandi abantu ni gute yanyibukije ubugira kandi abantu gukora ibyo Mose yakoze Mose yashobora gute gushikira abantu mu bugaragwa kandi ni gute noshikira abantu mu bugaragwa cyakintu nyene neza na neza rero hashigirwa icyabikora into kabiri gice cya kane muri bukige twashikanira Imana ishengero mu cya gitoro haraheze imyaka 30 bamwe muri mwebwe bakera igihe yanyeretse bya biti bi hanyuma ndabitegaragira ku mpande zombi muravyibuka muri buka ryagerekwa byose byanditswe mu gitabo ku mabande n'ikintu cyose haraheze imyaka ukuntu mbona ibi kandi sindigenze nigeze njabuka abu ubu wanese n'ubutatu nahagaze hagati yabo maze nteragira bino biti kandi n'ibyo biti byongeye gusa byari bifisi byamwa kandi jewe ibiti byose byakuze nk'imeteri 9 hanyuma birahagarara ibi byanda nije mu ijuru byapfuye mu ishami rimwe murabona kimwe ku ruhande rumwe ku rundi nanje narabivunye amuribukwa igerekwa na murabona byanditswe mu bitabo kandi biri mu nkuru y'ubugingo bwanje na Mose kandi byose kandi byose gushika mu ijuru nk'uko binyaruka kandi yavuze ati kura amaboko yawe kucanwa kucamwa hanyuma rero nasanze icyamwa ku musaraba igihe nirutse hari yepfo kandi yavuze ati kora igikorwa cy'umuvuga butumwa emeza rwose igikorwa cyawe umwanya uzoshika aho batazoba kicihanganira inyigisho nziza ntureke rero bandanye ibyo byose byanje mu mutwe kandi rero ndibuka Miriam Morowe urya mukobwa neretswa apfa nkiyinga imbere y'uko apfa n'ukuntu bavuze ko yiyahuye mu gihe atati yahuye narabibabwiye mbere byoshika kandi byarashize kandi nk'uko byagenze kubateza ibingumu hariya n'umwe yari agiye kwica uwundi nari henze umukobwa hariho uwundi mukobwa hariya umubyarawe ni dani hari izina ryiwe nirihe John Serusel mubyarawe umuhungu w'umubatiste kandi nariko nigishiriza i Los Angeles aho gufungurira ibyifungurwa zo mu gitondo za abagabo babagwiza tunga kandi ikintu kinaka cyariko muri ayo madini kandi aho hari umukuru w'ayo mashikoraniro hanyuma benshi muri abo babubahwa bari bakoraniye hamwe hariya kandi maze guheza kuvuga ntanguye kuva kuri ya rutari rwitegura kuko ubutumwa bwari bwarungitswe mu gihugu ku radio kandi narinze gusubira inyuma mu gihe cy'uko guhindura igihe bakatira radio rero mu kurungika ubutumwa no kugaruka no kumenyekanisha umurongo kandi nari kwa Clifton aho twari ko dufatira ibifungurwa byo mu gitondo kandi nkuko nari ko ndagenda va hejuru ngana hasavugirwa ubutumwa umuhungu mwiza akiri muto w'imyaka 30 yaranyarutse maze arangumbira yavuze ati Dani hari kandi sinamenye yuko yakorera imbonesha kure yari mwene wabo kandi iyo mbonesha kure yari y'abakristo baba gwiza tunga kandi yari John Seriseri uwo mukenyi wireresi mu byarawe nyina wiwe w'umuvuga butumwa mu bapentekoti kandi rero igihe biruka kuri jewe yarangumbiriye maze acavuga Imana iguheza gire mwene data yavuze ati ndizera ko ibi bitazokumvikana nk'ibyo kurogota ariko ubu ndabibona ubwo butumwa bushobora kuba igice cya kibyahishuriwe Yohana cya 23 kandi maze kuvuga ibyo yaciye atangura kuvuga mu ndimi umuhungu mutatari bwigere namba yumva ikintu nk'icyo batiste kubw'idini kandi kubwo yaciye ahinduka acarandaba ntiyarazi icyo yakora hariho abantu bicaye hariya wari hariya Fred ni bangahe bari hariya icyo gihego bari abantu batatu ha bari abahari icyo gihe kandi ntiyarazi icyo yavuga kandi aho hari umugore munini ya umu farasakazi yari yicaye hariya yarahagurutse avuga ati rero ibindi bikeneye insiguro cyari igifaransa umuhungu yavuze ati si nzi jambo rimwe ry'igifaransa kandi yari yanditse ibyo yavuze kandi rero hari umugabo yari yicaye mu mfuruka yavuze ati ibyo nibyo nanditse ibyo yavuze n'igifaransa inyuma yawe umuhungu muto w'imishati miringi nagira ahagaze ku rudome yarengeye kandi acaraye n'ibyandiko byiwe yari umusiguzi w'ishirahamwe mpuzamakungu wo niko bw'igifaransa kandi uyu mugabo hariya yari Victor pastor Rodrigue mwishengero ari ni viki hari ya kandi yaravyanditse kandi ndafise sobanuro ya nimwumvirize ibinamba nshobora kubisoma Jewe Victor Rodrigue ndo mu Faransa ukuri umukristo yavutse gushasha yuzuye mpemuyera ahomba mwibarabara majano munani cenda North King Road do Los Angeles ine na gatandatu nkoranira Better Temper umurongozi ni Vicky umurongozi ubusiguzi bw'ukuri nemeza kubuhanuzi bwavuzwe kuri mwene data Branham bwavuzwe na Daria ari mu Gifaransa itariki 11 ruhuhuma 61 kubu ufunguro zo mu gitondo z'abagwiza tunga bo butumwa bwuzwe insiguro y'ukuri yubu ni murabi byo yavutse akubera ko batoye inzira ifunganye inzira igoye cyane wagenze uko wabishatse ubwawe ubu ndashobora kubibona Mose nawe yategerezwa guhitamwo nyene murabona watoye inzira nyayo kandi ikwiye icemezo gikwiye kandi n'inzira yanje gucaka karonga inzira yanje mpemu yera yasubije kubera iki cemezo gikomeye gike kinini kijurukira kurindiriye kirakurindire mbega igingo nziza ubu nimwumvirize neza mbega igingo nziza wafashe ibi niko bizokora kandi bizoshika intsinzi nziza cyane mu rukundo rw'Imana nimwitegereze ni iri mvuga imbere y'intumbuzi murabona ni Gifaransa rero umusiguti w'ishyirahamwe mpuzamakunguro ntiyasiguye kandi uwo muhungu undi nta jambo na rimwe yari azi ntiyigeze yumva kuvuga ikintu nko kuvuga mu ndimi yari umubatiste byarashyitse kongwa aho narumvise uwo muziki kandi ingo hano kandi uhagarare hano hama unyumvirize ndiko ndigisha rero ku rukundo rw'Imana ni gute ibyo byo urukundo rw'Imana atari mwemuyera ni urukundo rw'Imana rero nk'uko biri na jewe twatanguye akumanuka ibarabara murabona twatanguye kugenda ku ibarabara biri yasinziri yavuze ati nzogo ikimenyetso gihoraho kandi navuze nti mwami nararindiriye gato kandi ntacabaye navuze nti nikihe kimenyetso gihoraho mwami kandi nararindiriye minota mikane kandi ubu muri uwo mwanya nyene nararavye hejuru kugira ngo ndabe biri yarasinziriye kandi yavuze ati nzogo ikimenyetso cy'ibihe bidashira ubugira kandi yavuze ati raba ku kirenga z'ubuhereyo ahuri rero nahindukije umutwe wanjye nk'uko mwikwamyo akubura kuraba nagenze buhoro murazi kandi yo mana we impuhe mu y'umwami numvise nk'aho noshobora gusemerera no kurira rero nararabye kandi nobonye gusa umusozi ufise ibipfuniko vyera akuriwe navuze nti sindabizi simbona ibimenye cy'ibihe bidashira cerekeye ivyo navuze nti izina ryawe ryanditse ahantu hose nibajije nti nibiki rero nagize intege nke maze ntangura guhagarara kandi biri yarahagurutse maze avuga ati ufise igihe ngorane rero nakwetse ibiganza byanjye nk'uku icyuya kijojota mu kiganza cyanjye kandi hariho haragwa isheregi navuze nti biri ikintu kinaka kirabaye ku mwanya umwe ndazi aho nakoze ikosa ndazi ko nahemukiye Imana kandi wamengo noshobora kumva iyi ndirimbo iririmba no kubona ibihumbi by'abantu bavanza bacumbagira abadaradaraye impumyi ye nabuga nabamugaye numvise umugwi w'abaririmbyi ijwi ry'umuntu ahambaye ajwi aririmba ati uwanduye impwemu mbiza mwirukanye murazi iyo ndirimbo hanyuma Yesu araza amaze abohora iyo mbohe nshobora kubona imirongo y'abagwaye baryamye ahantu hose kandi ntegerezwa guhagarika biri ntiyarazi byari byo biraba byari ko biraba rero naravye hejuru narahagaze ndaba hejuru ku musozi maze mbona irya misozi ndwi rero ngaha namba mushaka kuraba ikintu kimwe hariho udusongero ndwi hejuru ku musozi umusozi umwe wari ufise ibirometero kanaka umusozi wanyuma imbere y'uko uja ku kindi gihugu nta yindi misozi yari ihiri inyuma yabo kandi wava mu buseruko gushika mu burengero umugongo ngo umusozi kandi wari upfutswe na n'urubura ugasongero udusongero twa mbere tubiri dutoya hanyuma agasongero kagutse hanyuma kandi gasongero gato hanyuma gasongero kagutse gakurura hanyuma gasongero hanyuma umusozi munini wagutse muremure uriko urubura hejuru kandi navuze nti mwami sintahura icyo ibyo bisigura navuze nti hari udusongero tungahe hari navuze nti hari hindwi izina ryiwe rifise indome zingahe Branham Mariano Branham kandi kandi haboneka udusongero dutatu. Yavuze ati turya dusongero dutatu n'ugukwegwa kwa mbere, ukwa kabiri n'ukwa gatatu. Ukwa mbere kwari igice cya mbere cy'ibango ryawe, agasozi katoya. Hanyuma ugukwegwa kwa mbere akarereka cyane, murazi ikimenyetso mu kiganza. Hanyuma haciye umwanya mutoya hariya, igihe cyanari najyanywe kubera kuruha cyane. Benshi muri mwebwe muravyibuka. Hanyuma haza kurobanura impemu gukwegwa kwa kabiri. Ubu naronse ukundi, haraciye imyaka mike ingaha ya kurya akuntu nyene kudusongera dutoya. Murabona gusubira inyuma nk'uko umenga ibango ryanje ntibyari bwabe. Hanyuma rero haza ukwa gatatu. Gatatu n'igiharuro gishitse, murabona igiharuro gatatu. Agasongero ka gatatu kari gatanu, igiharuro cy'ubuntu. Kandi agasongero gakurikira karindwi, igiharuro cy'ugutungana. Iherezo uzokora iminsi itandatu, uw'indwi ni isabato, impera y'indwi iherezo ry'ibihe. Murabona maze ndahagarara ndavyereka biri nuko ndabiraba. Yaravati ibyo bireke bibe. Nihe nihigeze haba ugukekeranya na guke mu byiyumviro byawe? Wibuke iki kiganza ugaruke nga maze biri ankubita ku rutugu avuga ati papa raba kubuma ubuseruko. Kandi ingene byashitse sinzi, ariko hariya hari uru ruhande rw'ibarabara rwerekeye mu buseruko, hariho ryaba yarara ryaka ibirometero n'ibirometero kure y'ubwoko n'abumwe bw'igisagara. Umurundo wa kera wiyarayara wari hariya ku ruhande rw'ibarabara bubanku rwibarabara. Ndiko ndasubira ku rubuga. Amen. Ndashaje canke ndi mutoya, ndiko canke mpfa, nzokubaha Imana gushitsa aho urupfu ruzompa umwidegembyo. Nahemukiye umwana ntabishaka. Reka nshiremo ibi, murabona harasigaye iyi mbande. Harasigaye iyibande? Reka nshire mwibi. Nashatse kubona Yesu Kristo agaragajwe atakanenge na gatoya. No kuraba bene data bumbiritse iyibande n'uyu murwi w'ishengero uhereye uyu munsi. Igituma atatunenge mwagize n'igitumiye imyaka yose mudashobora kuvuga ikintu kimwe nigeze kuvuga ikintu na kimwe nigeze kuvuga cyangwa gukora ntigishije. Ndasaba n'umuntu wari we wese kuzana ikintu icyo ari cyo cyose mu bintu ibihumba imbere no kurobanura impemu no kuvuga ibyabaye bitaraba byashitse neza na neza ku kadomo. Rero ishengero ryizera ibyo muvuge muti amen. Kugira ngo nta muntu n'umwe ku isi ashobora kwerekana na kimwe, ariko bimenyeshwa ishengero ngaha n'ishengero rizokurikira. Imana isunikiye umuntu mwitiyo maze ntiyigere imbere, ntiyegere imbere na gatoye gushitsa. Imana imubariye nta kwizera kuba gufatanye n'ivyo. N'Imana igusunikira ku kintu kinaga, kandi ivyo vyubatswe igikorwa c'Imana gushika ahantu ata muntu hariho n'umwe ashobora kuvuga ijambo na rimwe ribigwanya. Ariko uhereye ubu mureke mbanze mvugane namwe mu izina ry'Umwami imbere yuko mwumviriza, kuko ntegerezwa gusohoka mu kwizera, ntegerezwa kubikora mu kwizera. Noba niyumvira yuko ari byo cyangwa atari byo cyangwa ibyo ari byo byose nkora mu buryo bwiza bubaho, maze nkagenda ntabikora kuko ntibyabaye bibi nuko narindiriye gushika aho Umwami ambwira kujya kubikora. Naramurindiriye kubw'ibyo ntiyabijewe yariwe. Ariko murabona nuwera hambaye Pawulo yashitse ahantu hagoye igihe kimwe, kandi kenshi Imana yakoze ibintu canke yaretse abakozi bayo barabikora ariko amakosa kugira ngo yemeze ibi bintu. Rero turazi yuko ibiremwa muntu bishobora gukora amakosa, ariko Imana nishobora gukora ikosa. Ariko rero namba ninjiye ku rubuga rw'ivuga butuma kandi nkagenda ngenda, rero ntegerezwa gutegura ibikorane bizoba, kandi ngatunganya ibintu neza, kandi ngumbura iki ni cya gihe gihambaye kije twamye turindiriye. Kandi atankeka namba ibu bwabyo ari ikintu gihambaye kizoza, kandi kizotuma haba intsinzi ihambaye ku rukundo rw'Imana. Kandi ibyo ni irivuga imbere y'intumbuzi. Rero n'urukundo rw'Imana ari rwo Mana, murabona. Kandi rero bisaba yuko urukundo rw'Imana runyarukira hariya ku rubuga imbere, rugahagarara hagati na hagati kubw'abantu. akanda barikina bariketi byo byo baye rwose amajambo atabereye kandi nabiserikina riketa imana yampaye gutahura yuko ntotegerejwe kubikora kuko benshi muri bo baracara abana bayo ndi ntibashobora kwihanganira kuko bakora ibinyuranye cyane amwe muri ayo mashengero ya kera kanye agendera mu byagezwa arabifise iyo mpemu kuri bo kandi bari mwibohero cyane nkuko Isirayeli yari mwibohero nka kurya nyene Mose yagiye kubacungura bakura mu ruja ibiremwa muntu bakunda Yesu Kristo bamukoreye yaba bari bazi gusa ico bibafasha kumukorera kandi bari mu buja baganzwa no gukora kw'amadini bababwira bati nimukore ibikari ntimukore biriya ari kumuhamagara w'Imana utegerezwa kuza uwo wese ashaka kugenda gana mu gihugu cy'isezerano mureka agende turi mu nzira tuja mu gihugu cy'isezerano amen bareke batse mbagende turi mu nzira tuja mu gusanganira Kristo mu gihe cy'iherezo kandi ishaka kubashikiriza ibi ku buryo mwo abona no kubibereka ikoso umuntu ashobora gukora yamara bivuye ku mutima Mose yatakaje kwiyumvamwa abantu biwe kuko batomwumvirije kandi mwene data Aroyi urabona inzozi yawe kandi ubu sinshobora kugenda mfise igikorwa cy'Imana nka kirya gushitsa niyumviriye ugutandukanye mu mutima wanjye kubijyanye nabyo uko biri kose nambi Imana yarabimbariye ariko ibyo nibyo hinduka mwene data Aroyi ibyo byo yabonye rizi ikintu kinaka gitegerezwa ku mpinduro kuko jewe mu mutima wanjye ngiye hariya niyumvira uko niyumvira ubugumba numva yuko hotegerejwe kuba barumvise burya butumwa botegerejwe kuba barabwumvise kandi siniyumvamwo abantu nkuko notegerejwe gusitsa ndonse uko kubiyumvamwo ntibikenewe ko ngenda kuko noba mbaye indyarya kandi imyaka yose nagerageje kumukorera n'umutima wanjye wose kandi sinzoja hariya ndi ryarya ntegerezwa kubyiyumvamwo yuko atari riki na riketa kandi atari urya mu gwini abana b'Imana bari mu buja ntegerezwa kugenda nsanga gushitsa nshoboye kwiyumva uko nzotegerezwa kujirya nino mvugo butumwa mu bikorane bimwe n'ibindi ariko ndindire mfisa akarimbi gatoya akaririmbo gatoya sinshobora kuririmba nda nashaka kuba asubiriramwo gusa bene data nsa n'uwafa chafti karata sindavuza sinda yanditse neza sinzi ishobora no kuyisoma canke ntisho ifise umujya w'indirimbo y'intambo ya Repubulika icubahiro haleluya mwarayumvise icubahiro haleluya ni bangahe atankeka twese twarayumvise umuvuga butumwa azunguruka yagendagenda mu gihugu hose afise inkoho ku rutugu na bibiliya mu kiganza yambwiye abantu bo mu byanya by'ubwatsi bw'igihugu cy'isezerano giheza uko yagendagenda aririmba inzira yose ishimikize ukuboko guhoraho ishimikize ukuboko guhoraho yapfutse ubutumwa ku rubuga ku rubanza rugiye kuza rw'umuriro n'amazuku n'ijuru ry'ubwiza ridahera ry'abatsindanishirizwe bonyine uko yagenda ajabuka imisozi woshobora kumwumva aririmba indirimbo uko yagenda abandanya hari inkomezi zibitangaza mu maraso y'umwagazi w'intama hari inkomezi zibitangaza mu maraso y'umwagazi w'intama w'agaciro wamuvuga butumwa wa kera yaguma agenda muramwibuka murabona ubu inkoho yiwe irashaje kandi yaguye ingese kandi imanitse ku ruhome bibiliya yiwe yaraheze rwose kandi yuzuye umukungugu kandi ni gake ikorwa ko na gatoya ibyo ni byo ariko ubutumwa ituzanira ubu buzohorana natwe kuri urya munsi kuko kuri kw'Imana kuracabandanye twese rero ishimwe ishimwe haleluya ishimwe ishimwe haleluya ishimwe ishimwe haleluya ukuri kwayo turabandanye ngiye kubyiga nagiye mu gitondo mu gihe nabyandika nasize ikiganza mu nkoho yanjye ishaje imanitse ku ruhome niyumviriye nti ntibizoteba inkoho yiwe irashaje kandi yaguye ingese mu gihe imanitse ku ruhome ibyo ni byo kandi bibiliya yaraheze rwose kandi yuzuye umukungugu kandi ni gake ikorwako na gatoya ariko ubutumwa bwiwe buva muri iyi bibiliya ku rubanza umunsi umwe kandi ukuri kwayo kuguma kubandanya ukuri kw'Imana ni bibiliya ego Yesu Kristo ni wa wundi ejo no munsi n'ibihe bidashira umuvugabutumwa wa kera yaguma agenda inkoho yiwe mu mugongo bibiliya yiwe mu kiganza yaca mu mirima yurira imisozi yaca mu binogo kandi hose yigisha inganji y'imyaka igihumbi igiye kuza urubanza rukaze rugiye kuza akubabi kandi yigisha ubwami bw'Imana ku bagororotsi nukuri iyo nkoho ishaje irikwiragwa ingese kandi bibiliya bafise igitabo cy'ibyo uhutse ibitsina mu gishingo cyayo ariko kuri kw'Imana kuracabandanya yigira ubwayo nyene nyayo iki gihe kandi irabyemeza nk'uko yamye ukuri kw'Imana kuguma kubandanya ishimwe ishimwe haleluya ishimwe ishimwe haleluya ishimwe ishimwe haleluya ukuri kwayo kurabandanya ekuki umuntu munaka zogufata akuko ni Yesu wa wundi ejo no mu bihe bidashira tuyiririmba ubugira kandi ubu turavanze ngaha Methodiste Baptiste Presbyterian ikindi kintu cyose kindi mu gihe tuyiririmba kiriya gitero cya nyuma dukorane mu biganza hamwe n'umuntu munaka iruhande yacu kandi rero turacaga tusezerana kandi ubu mwibuke mwebwe mutegerezwa kuja mu ishengero ryanyu bwite mugende kuri uyu mugoroba mu ndamukiriza umwungere wanyu kandi rero mu nsengero umwe wese kandi ubugira kandi nshaka ko mwibuka namba atahantu mufise muja kandi namba mwo wamufise iki icyo ari cyo cyose inyuma y'ubutumwa bwa mwene data nebyiriri joro amaze kuronka ubutumwa bwiwe rero nshaka gukora ibande yitwa ukurabya kw'ikimuri gitukura nk'ikimenyetso cy'ukuza kwiwe murabona mu ijoro umwami abaheza girire akandi mwiyinga rita nzo kuyinguza umwami abishatse nshobora kunda hari kutu iyindi bande kuko ntotegerezwa kuba muri Arkansas ni byiza cyane guturirimba ubugira kandi dukorane mu ntoko ishimwe ishimwe haleluya ishimwe ishimwe haleluya umwami abaheza gire umwami Yesa aheza gire tuno dutambara muri Yesu Kristo ishimwe ku Mana ubutuna bikimitwe yacu akanya gatoya gusa nturacegwa mwene data Rodel ingutuke ngaho umunutu uheze usenge mwene data Rodel ubundi mwene data gufatanya nga mwishira hamwe ritoya ry'amashengero dufise hamwe rino huriro ry'amadini kandi rarumbise igi ahagararo ciza mwene data Rodel yafashe kugutumwa byiza kandi ndavuze ibi mwene data Rodel yuko ikintu cyose mu nzira Imana ntiyagusezeraniye ubuzima bworoshe ariko yagusezeraniye intambara yego ariko yagusezeraniye insinzi nuko ndibuka igihe cya mbere nafashe iki kiga ahagararo mbere mama wanje na papa wanje bashaka kunyirukana mu nzu murabona ariko yo mama ukuntu nababatije mu izina ry'umwami Yesu ibyizigiro byonyine mfise uno munsi ni kubera icyo gihagararo ndanezerewe cyane ku butumwa bwa bibiliya kuva ku muvuga butumwa wa kera gushika mu kino gihe ahano hantu bagumye barifashe kandi rijanye hose kandi bakoze amadini no gushira za nemera n'ikintu cyose muri bwo kuga kuri kuracabandanya ko nokuri kuraca imbere imana ibahezagira umwe wese kandi turizirya gusubira kuba na ubugira kandi vuba gushika ico gihe mbere muzongirira ikino kiciza mwese ngaha no ku mabande nayo mwebwe bene data musenge ngo imana izoshire mu mutima wanje ko ico kintu cyose natakaje hariya muri cyagiye kigo ntibyoroshe guca mu gihe kigoye nari giranye ikiganiro hari higa yejo ya mwene data we nyicaye ngaha hagaze ngaha imbere umuntu mwiza ariko yishigiye akubyerekeye igihe kitoroshe ubundi bwoko bw'igihe kigoye yakoze ico kintu nyene mwene data we urashobora kubikora vyoroshe cyane nuko gusufisa ikintu kinaka gito ya mubwenge bwawe guma wiyumvira uko nyene nasubira inyuma hanyuma ubisuzumisha ijambo hanyuma ubone nimba ari byo cyangwa atari byo hanyuma rero utangurire ngaho ubandanye yego ntutakaze kwiyumvira abantu murabona utegerezwa kwibuka ko batakozwe mu mukungu kubona inyama n'amaraso abantu b'ivyaremwe kandi bafite ubugingo munsengere mwese nimba mushaka imana ibahezagira ubu turunamika imitwe yacu hanyuma dusabe mwene data Ruderio uvuze mwene data ego And that rod was restored to you because it pleased God for you to use that rod. And as the Spirit of God is upon me this morning, I'll say by the Spirit, thus saith the Lord, that the Lord God shall be with thee, and shall go with thee, and he shall perform the words that he spoke to you. Praise be to God.
Yego mwene da imana ishimwe uyu ni umukozi w'imana umuntu munaka atabizi kandi yari mu murwi wo nta mwanya munari mfise mu gitondo wari we umwe muri izo nzozi zavuga kuri jewe nja mu yindi nzira murabona kuja mu burengero kuja mu burengero kino gihe cha nyuma mwene data Barner ubu harashobora kuba abashitsi bo kwibaza kubijanye n'indoto kubijanye n'abarota oya ntidufata ubwoko bwose bw'indoto n'ibintu ariko turizera yuko bibiliya ivugite kandi igihe kizoshika ku minsi ya nyuma Mwemu wanje kubanu kandi bazovugishwa no kwerekwa no kurota inzozi.
Prophesy and shall see visions and dream dreams.
Kandi igihe cyose bizoba bijanye na Bibiliya n'umurimo wanje wo kubyizera no kubyigisha kandi igihe abantu bavuga indoto umwama mpaye atampaye insigura turariyereka kandi nimba ikintu kinaka igihe umuntu wese avuga mu ndimi bitegerezwa kuba ari ikintu kinaka kwishengera kandi bitegerezwa gushika bitashitse izoba ari impemu bitegerezwa gushika kuko insiguro y'indimi n'ubuvugishwa turazi neza ibyo rero tugerageza ngaha gukurikiza Bibiliya ukuntu yigishijwe ntimukurikire ikintu kuri iyo canke akongereza ikintu na kimwe kuri ariko gusa muyikurikiza uko gusa imeze umwama guhezagire ibyo byarambaje mwene data jete twizera ibyo Imana yarambiye kuja hariya bo kuganira mu ikomo uko giriranira umwigano n'icyo ariko gusa kuja hariya no kuguma nkora murabona reka dusenge bumwe umuntu atakaje ubwengere umuntu tumwe gusa mwicare murabona data wo mwijurureke imbabazi zawe n'ubwiza bibane na mwene data we mu izina rya Yesu Kristo agaruke mugarukane mwana muhinkomezi n'amagara meza mufashe rero umutima wiwe wasubiye gutera nimutekane mwese kandi musenge vyonyene Mwami Yesu reka ubwiza bwawe n'imbabazi zawe bibe kuri mwene data we mu izina rya Yesu Kristo byarangiye mu gihe mpagaze hano kuri ya rutaraha amaziko yigishijwe aho mpagaze hano aho abantu amajana basengeye gushika kuri Kristo nararampuye ibiganza amaso yiwe ntiyatakaza gutera ku mutima kwari kwagiye kandi nta kintu cyari gisigaye ataruguru ahamagara izina rya Yesu Kristo hanyuma gutera ku mutima akwaciye gutangura kugaruka nk'umuvugabutumwa umusaraba ndavutse ibi mu izina rya Yesu Kristo sigitangaza indwara y'umutima murabona ndashima cyane ko byabaye mu kanya gahezaho kurindira gushika dutandukanye murabona ubuntu bw'Imana Imwama heza twunamika umutwe data w'umwijuru turagushimiye cyane kubw'ubwiza bwawe n'imbabazi zawe uri hagati mpumwama amavuta w'itara ryanje n'inkoni y'umwami kugira ngo ndayishyire ku barwayi no kuba babaye kugira ngo nsane ugutabagwa kuba gukeneye no gucira urubanza basabya biduhe data turabigushima kubw'ubwiza bwawe bwose mu izina rya Yesu Kristo amen mwene data Rude Imana ibahezagire mwene data